VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Kaze mu byaniro byacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 bice bitatu Kigali mu Burundi mutumvira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 95 bice 2 kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo
nanje Louise Bigirimana
turi muri bitoroshe aho twimirije kuja mu biganiro dufite ubugudi kwiye kabona nti rero n'amabanga toroshe mugabo nkagira nti nahaguye naharemereye awanyigiye twagira ama ningingo ntange kari kubazo yifashamwo.
Uyu ni Charles Nditije umuyobozi mushasha w'urunani Senared avuga ko byo yifuza gushika ko nk'umuyobozi mushasha w'urunani.
Oni yagiriza abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhohotera agateka kazi na muntu.
Impande zombi zatanye mu mitwe kugira zigerageze kwigarurira igisagara cya Aleppo zarakoze ibyaha byo mu ntambara. Ibyo bitangazwa na raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu.
Abategetsi muri Amerika no ku isi bagize icyo bashikiriza ku ijambo ryashikirijwe na Perezida Donald Trump ejo ku munsi wa kabiri.
Intambara ibandanya mu ntara ya Unity State muri Sudan yo mu manuko yatumye abakozi b'amashirahamwe yabagira neza 28 bakugwa mu bice bibiri bisinzikajwe n'inzara. Aya makuru n'ayandi twabateguriye turabashikiriza ku buryo bunonosoye mu bwihanganiro byacu byo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu. Tuhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi twabateguriye. Aloyis
urakoze Fideli. Hakujya muri Kongo, ishyirahamwe mpuzamakungoni ryagiriza abajeje umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba bakoresheje ingufu zirenze urugero mu kwezi kwa 12 umwaka w'2016 uheze ku banyagihugu bari mu myigaragambyo yiyamiriza iguma rya Perezida Kabila ku butegetsi. Ivyo biri muri raporo yasohowe kuri wa gatatu n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungoni bijejwe agateka ka muntu. Oni ikavuga ko kuva mu matariki ya 15 na 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze abantu bashika kuri 40 bishwe abandi 147 barakomereka mu bisagara bitari bike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungoni bijejwe kubahiriza agateka ka muntu bivuga ko babujijwe gushika mu makambi yarafungiwemo abantu hamwe no mu biro by'iperereza mu bitaro no mu buruhukiro ahabikwa bafuye aho bahohotewe batwaye ico gihe. Umushikiranganji w'agateka kazi na muntu muri Kongo Marie Ange Mushobekwa yatangaje kwiyo raporo ihengamye.
Tuve muri Afrika dukubitire ku vyerekeye Syria aho impande zombi zatanye mu mitwe kugira zigarurire igisagara ca Aleppo zakoze ivyaha vyo mu ntambara. Ivyo bitangazwa na raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Raporo iherutse gusohogwa n'ishyirahamwe ONU ku ngwano imaze imyaka 6 mu gihugu cya Syria itangaza ko ibitero by'indege z'ingwano vya leta ya Syria n'ibitero ku modoka zari zitwaye imfashanyo vyahitanye abakozi bajejwe gutabara 14 bihagarika ibikorwa byo gutabara biri mu vyaha byo mu ntambara vyakozwe na leta. Inteko za leta ya Syria n'inteko z'Uburusiya zarisha abanyagihugu zidatora mu bitero by'indege z'ingwano vyabaye iminsi yose mu bice vyo mu buseruko bw'igisagara ca Aleppo hagati y'ukwezi kw'indwi no mu mpera z'ukwezi kw'12 mu mwaka uheze. Igihe inteko za leta zasubira kwigarurira igisagara ca Aleppo abantu amajana n'amajana barishwe ibitaro birasenyugwa. Raporo y'ishyirahamwe ONU yasohowe uno munsi kuwa gatatu ivuga ko indege z'ingwano za kajugujugu za leta ya Syria zakoresheje ibigwanisho biziririjwe n'amabombe yicisha imyuka y'ubumara mu bitero mu gisagara cya Aleppo mu mwaka w'2016. Ibyo bitero byahitanye abantu amajana n'amajana. Imigwi y'abagwanya leta ya Syria barishe bongera barakomeretsa abantu batari bake igihe bagira ibitero bakoresheje vya muzinga mu bice biri mu minwe ya leta mu burengero bw'igisagara cya Aleppo. Iyo migwi yarabujije kandi abasivile kuva mu buseruko bwa Aleppo ibakoresha nk'inkinzo. Iyo raporo ya ONU yasohowe mu gihe ibiganiro vy'amahoro kuri Syria bibandanya i Geneve.
Ha, Hano muri Leta Zunze za Amerika abashinga amateka ba Amerika abo umugambwe wa Demokrati n'aba Republikane bashikirije ivyumviro bitandukanye kwijambo ryashikirijwe na President Donald Trump ejo ku munsi wa kabiri. Bamwe babona ko Trump afise imbono nziza kuri Amerika kandi ko azoshira inyungu za Amerika imbere y'ibindi byose. Abandi nabo babona ko atashikirije ivyo yemereye abanyagihugu kandi ko atamigambirashe afise yo gushira mu ngiro intumbero ziwe. Abasenateri b'abademokrati batari bake barashikirije amakenga bafise ariko kandi bavuga ko bifuza gukora kugira bashike kumwumvikano n'abarepublikani. Kimwe mu byo bashikiriza ko bashobora gukorera hamwe n'umugambi yashikirije wo gusanura amabarabara ibitarurwa hamwe n'izindi nyubakwa zishaje. Umudemokrate Joaquin Castro wo muri leta ya Texas hatangaza ko ashimishwa kandi ko azoshikikira icyumviro Trump yashikirije ngo cyo gukomeza igisirikare no guhemba abagore bavyaye hamwe no kwitaho abana. Eka na makungu ntiyatanze gushikiriza ico yumvira kuri iryo jambo rya Trump. Ubuyapani bushikiriza ko bushimishwa n'umugambi wo kongereza amafaranga Amerika ikoresha mu bya gisirikare na cane cane mu gihe iryo zinga ribangamiwe na Korea ya ruguru n'iterabwoba ryayo ry'ibigwanisho bya nucléaire. Umunyamabanga mukuru wa leta y'Ubuyapani Yoshihide Suga yatangaje kuri wa gatatu ko igihugu ciwe kirindiriye yuko Trump ashira mu ngiro ibyo yashikirije, akavuga ko ibyo bishobora kugarukana umutekano ku isi. Ubushinwa nabwo bushikiriza ko butewe amakenga nuko Trump yifuza gukura amahinguriro aharurwa mu bihumbi y'Abanyamerika muri ico gihugu c'Ubushinwa. Muvugizi w'ubushikiranganji bw'Ubushinwa bw'imigenderanire n'amakungu Geng Shuang yavuze ko amasezerano y'ubudandaji hagati y'Ubushinwa na Amerika yagiriye akamaro ibyo bihugu byose. Naho umuvugizi wa Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yashikirije ko leta yiwe itekanye kuko Trump ataco yavuze ko. Ariko Dmitry Peskov yavuze ko kumva Trump avuga ko azoshira inyungu za Amerika imbere y'ibindi byose ari bisanzwe kuko ngo na perezida wiwe Putin ariko asanzwe akora.
Tugaruke muri Afrika, intambara ibandanya mu ntara ya Unity State muri Sudani yo mu mwanuko yatumye abakozi b'amashirahamwe yabagira neza 28 bakugwa mu bice bibiri bisinzikajwe n'inzara. Umutekano muke urageramiye utwigoro two gutanga ifashanyo mu gihugu. Ivyo vyatumye ishirahamwe mpuzamakungu risaba gushobora gushikira abanyagihugu bageramiwe bidatevye kandi ata ntambamye zihabaye. Mu ndwi iheze ishirahamwe ONU na leta ya Sudani vyatangaje ko ibice vya Mayendit na Lere mu ntara Unity State bisinzikajwe n'inzara. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mwandanya kumviza amakuru twabateguriye. Amakuru yo mu karere rero tubafitiye tuyahere kuyerekeye Burundi urunani rw'imigambi itavuganwe na leta mu Burundi Senared giriteka guhera ejo kwa kabiri rufise ubuyobozi bushasha buserukiwe na Charles Nditije wo mu mgambwe y'Iprona. Nditije asubiriye muri ico kibanza Dr Jean Minani yarangije manda yiwe y'ubuyobozi bw'ugo runani. Abandi batowe barimwo Chauvino Mugwengezo yatowe mu kibanza c'icegera ca mbere ca president, Onezime Nduwimana yatowe ku bicegera ca kabiri ca president, na Anicet Niyonkuru yagumye mu kibanza c'umunyamabanga mukuru. Mukanya mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye na Charles Nditije amubaza uko yakiriye ugutorwa kwiwe kugira ayobore urunani Senared.
Nakiriye n'akanyamuneza kenshi ko abagize urunani rwacu Senared banyizigiye, mugabo akanyamuneza kakaba kavanze n'impuhwe kuko ndavye bihe turimwo n'amabanga ahambaye cane banshinze ibanga rero mwatwiremera nk'amabuye kuko turi muri bitoroshe aho twimirije kuja mu biganiro dufite ingufu zikwiye. Ngabona nti rero n'amabanga atoroshe mugabo nkagira nti nahagoye naharemereye abo banyizigiye n'abagiye imbere twagira inama n'ingingo ntange kariko bazoyifashamwo kugira ngo ayo mabanga ndayangurane ubwitonzi n'ubukerebutsi kugira ngo dushike kucyo turondera cyo guharanira amahoro n'umutekano mu Burundi kuri bose.
ikindi cyakomeje kuvugwa kuri iryo huriro mubereye umuyobozi na makuru avuga ko hashobora kuba harabayemo ubwumvikane buke ndetse bikaba byaranaviriyemo bamwe mu banyamuryango banyu kuva muri iryo huriro ndetse bamwe batashye mu gihugu muri iki gihe ugiye kuyobora iryo huriro ubumwe bwifashe bute
ihuriro rihuriyemo abantu migambwe n'abantu bashika 77 umbure batanye bakora igihe cyose ntiyabura akacanye kariya katagenda neza ugana uvuga yuko atanzu ikirasha muri Senarede ko rero hagira umwe canke babiri naho batatu bagenda ndibo cavuga ati shiramu yasambutse rego rugamba turimo rusaba kwitanga rusaba kwihangana arabona ati je ubuhungiro bwandambiye ukene burandembeje bagata urugamba bakagenda niba sigura yuko ibintu biko biracika cyangwa bitagenda neza muri Senarede ibyo birashika mu mashyamba ari yose n'ibyo bizoshika n'ibyo bizoshika icyo rero gukora nuko ngiye gukomeza ubwo bumwe buri hagati kujya inama n'ingingo nabo bose dusangiye ubwo runani kuraba mbere nabo bagiye nka tukavugana nkababaza kimwe ko mwebwe musa n'abari kuba ari kumira mwabitumwe n'iki kugira ngo numve icyo bacara babaje nimba dushobora kucumvikana ko bahagaruka bagaruke ko twe dukeneye bose
ni iki wifuza kugeraho nk'umuyobozi w'ihuriro Senarede igira iteka muri iki gihe ugiye kuyobora iryo huriro
icyo nifuza ni uko abagize iri shyamwe ryacu n'ari rwacu twoje hamwe kaje inama n'ingingo tugakora umuti muri munda twumvikana ibyo dukora tugakora ibishoboka byose kugira ngo amakungu atumenye kuruta atwemere atwizigire kuruta n'abayoboye ibiganiro babone kudutumira turunani n'utubwire ubudikwiye kugira ngo dushare urundi bwacu
Leta y'u Burundi yakomeje kuvuga ngo ntiyiteguye kwicarana n'abantu bakurikiranwa n'ubutabera mu Burundi ese mu buyobozi bushyashya hari abantu bakurikiranwa n'ubutabera mu Burundi mwaba mufitemo
ntabwo dufisemo mugabo twebwe abagenda mu biganiro cy'abayoboye urunani Senarede gusa nabo bagize ubwo runani ku buryo twe tugira tuti inkuru nziza naho yoba yaratowe hakijwe amategeko ntashaka kuvuga ati unaka arakora no gutungane kandi atambo gihari kubera bagwanicho kingo cyo cya gatatu twese dusaba niba harimo muri twebwe muri Senarede giriteka abantu bagirizwa ibyaha cyangwa bari muri leta niyemere ko tutizigiye ubutegetsi bwiwe n'ubutungane bwiwe butagikora kubera butandukije ijambo na leta niyemere haje abantu umugwi wigenga utohoze niyo basanga nditije cyangwa undi yeragize ibyaha ndahize kuke mu gahanga uyu muntu acibwa urubanza twe ntitinye ngo tunye ubutungane mugabo dutwanga ubutungane bw'ingondagondi
Professeur Charles Nditije umuyobozi mushya w'ihuriro Senarede igira iteka turagushimiye cyane kano kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika
murakoze namwe
arakoze mugenzi wacu Edi Rwema ku Burundi kandi mwana w'umukobwa azwi ku izina rya Dafroza Ndayisenga yiga ku ishuri shingiro Saswe zone Gitanga ni mu ntara ya Cankuzo haheze ukwezi yaranyurujwe ababyeyi biwe bavuga ko yagiye afise inda iyi nkuru yakwikiranye n'umumesha makuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana
Nuko bivugwa na Buzatsa Nestor ise wa Dafroza Ndayisenga yanyurujwe vitari kimwe Yuko akabiri uno mwaka uyo mwana abavyeyi biwe bavuga ko yagiye afise imbanyi kandi wayimuteye asuru hara mu nyuruzwa giwe
yagiye itariki imwe z'ukwa kabiri niho tutasuye kumubona turaguma turarondera turahebura ku itariki 11 ari kwa gatandatu niho rero twaca tubona ga telefone yakoresheje uwo munsi ava mu muryango tugiye kukaraba tuca tugasangamwe message zitatu zanditswe na Pierre Claveri ndo w'Imana ariwe mwene kumunyuruza yagiye yibungenze naho mu muryango yari yanse kutwemera yuko afise inda twarabona yuko umwana ko yibungenze ku munsi w'Imana itariki 12 twaciye tugenda kuyereka abatware mwishinge
message zavuga iki
message ya mbere yavuga ngo jewe naje ariko kubonana nibyo ntabona ingene bica kugenda kubera amaso y'abantu igira kabiri yapfuka ngo jewe no kuri nariko ndabaza mu mahome y'abanyeshure ngo ariko ngo ntibishoboka ngo ino ngo ni hafi ngo nibyo ukunda ngo mfashe wewe nyene kurondera ngo ahantu kure kandi mwibanga ku buryo utazomenya iyo wagiye igira gatatu yavuga ngo ngushango jewe nguza yo nshira nayo mira kuva bimbwiye sindatora nakimbwa ngo nukuri ndagusabye urabo nkitse ibi bintu rero nyene mbona bo wahankura nta wundi
uyu mwana w'umukobwa ufite imyaka 19 yarasanzwe yiga mu mwaka w'icenda ku ishuri shingiro ryasaswe zone gitanga komine Higamba y'intara ya Cankuzo mu seruko bw'u Burundi iryo shuri rirongowe na Pierre Claver Nduwimana yagirizwa inyuruzwa rya Dafroza Ndayisenga Didasi Buzatsa se wa Dafroza baheruka makuru y'umwana wabo itariki 12 z'ukwa kabiri aho baronka amakuru ko Dafroza gwariye mu bitaro bikuru muyinga mu buraruko bw'u Burundi munyuma Didasi Buzatsa avuga ko barose amakuru ko umwana wabo yungurijwe mu bitaro bitaramenyekana amatozo yakozwe n'ijwi rya Amerika twavuye tumenya ko Dafroza Ndayisenga gwariye mu bitaro vyiyungurizo vy'ikarusi uyo mwana akaba gwariye mu vyumba vy'abagwaje abana kuko yavuye yibaruka umwana atageze yavutse afite kilo kimwe kitarenga Dafroza Ndayisenga aho twamusanze muri ivyo bitaro avuga ko atakibaza afise kuko afite abamugemurira twashatse kumenya abamugemurira dushaka no kumenya ko se w'umwana yoba musahiriza ariko nanyishu twarose ariko aremeza ko se w'umwana muzi Dafroza Ndayisenga imbere yo kuja kugwariya mu bitaro vy'Imuyinga yabanje gusaba indaro ku mwigeme Josephine Nayishakiye aba muri zone bibara komine Mutumba intara ya Karusi uwo yamuhaye indaro yavuganye n'ijwi rya Amerika ku telefone
waza yaje nabonye akisa yaje mbitakumira bamwirukanye akagira hava naha bakoja mu indaro igongo yarira yaramubaze ndamubwira indani yaje arambira mukarere yagiye kubimbwira yuko yumvise abantu bagiye mugana muhata indani yanjye arambwira niya kabre mukara amaze kumva imvy'amasohoza aritanguye yasiye yifata n'ibyo yambwiye byose yasiye atangura kuvuga ngo jeje nayifuka kuzirimo aho ndyama ngo udiki ngo siwe ngo tuye ngo muri bake bangatie naramwenda henze gushika n'ubu kubura yavuga kwinga ngo niyo wundi muntu ngo w'umusirikare ngo yitwa nirigira Oscar
Buzatsa Didas se wabo Dafroza arafite icyo asaba ubutungane
twebwe dusaba ko ubutungane bwo gukora bugakorera kubitsi message yiyandikiye wenyine zigaha ubutungane mugahamagara wa konsiliya akababwira ibyo nitinge n'umwana yamubariye hanyuma ubutungane bugakora agahanwa ku ibyo byaha bibiri yakoze gutwazinda uwo mwana kumunyuruza gushika n'ubu ababyeyi bakaba batayigera bamubona kuva itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri gushika n'uyu munsi
icyo kibazo cha Dafroza Ndayisenga cyamaze gushika mu minwe gushikiriza amanza bwa parike nkuru y'igihugu yegukira intara ya Cankuzo aho umutayo wo guhamagaza Pierre Claver Nduwimana yagirizwa n'uwo muryango wamaze gusohoka azokwitaba ku munsi wa kabiri w'indwiza ikarusi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho umenyesha makuru Asumani niyo nambaza yahagaritswe iby'agateganyo na komite ishinzwe imyitwarire mu rwego rw'abanyimenyesha makuru bigenzura uru rwego rufashe iki cemezo inyuma yuko umuyobozi w'ikinyamakuru Rugari agaragariye ko amakosa y'umwuga ni inkuru dushikirizwa na Asumta Kaboyi Kigali
Umwanzuro wa komite ishinzwe imyitwarire mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura wasomwe hari abayobozi b'ishuri rikuru ry'ikoranabuhanga rya Byumba ITB mu magambo ye y'icyongereza na basumari ntawigeze aboneka niyo nambaza umuyobozi w'ikinyamakuru Rugari akanama gashinzwe imyitwarire kategetse ko nyuma y'uko agaragarwaho n'amakosa anyuranye uyu muyobozi w'ikinyamakuru Rugari ahagarikwa by'agateganyo mu gihe cy'amezi atatu ndetse akanamburwa ikarita y'akazi itangwa n'uru rwego mu mwaka ushize uyu munyamakuru yagiranye ikibazo na kaminuza ya ITB yahoze ari IPB Byumba aho yamuregaga ko yayibasiye yabinyujije mu kinyamakuru cye akayandikaho ibinyoma biherekejwe no gutera ubwoba inkuru ebyiri zibasiye iyo kaminuza harimo ifite umutwe ugira uti IPB Byumba miliyoni 856 mu masoko adasobanutse iyi nkuru yasohotse muri nimero 125 yo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu kugeza ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kane mwaka ushize wa 2016 indi nkuru yasohotse muri nimero 126 yo ku itariki ya 12 kugeza kuri 26 z'ukwezi kwa kane 2016 yo yari ifite umutwe ugira uti gicumbi leta nitabare IPB Byumba komite ishinzwe imyitwarire yavuze ko yahannye Asumani yo nambaza kuko yanditse inkuru zidafite ubumunyamwuga. Maître Donatien Mucyo, umwe mu bagize komite ishinzwe imyitwarire mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura, yagarutse ku makosa yagaragaye mu kinyamakuru Rugari.
Imaze kubona ko izo nkuru zigaragaramo amakosa y'umwuga arimo gutangaza ibinyoma, guharabika, gushidikanya, kutubahiriza ubuzima bwite n'agaciro ka muntu, kudaha ijambo abarebwa n'inkuru, umutwe w'inkuru n'amafoto bishitura, komite ndangamyitwarire yemeje urukombatanyo rw'ibihano bikurikira: guhagarika by'agateganyo mu gihe cy'amezi atatu umunyamakuru Niyo Nambaza Asumani, akamburwa by'agateganyo ikarita y'itangazamakuru, gutegekwa gusaba imbabazi mu nyandiko kamere za UTAP n'abayobozi bayo Padre Professor Dr. Faustin Nyombayire na Madame Justine Mbabazi, gutegeka ikinyamakuru Rugari gutangaza inyandiko inyomoza izatangajwe mbere.
Uyu mwanzuro wasomwe hari bamwe mu bayobozi ba kaminuza ITBE Byumba. Madamu Justine Mbabazi, umuyobozi mukuru ushinzwe imari n'ubutegetsi unagaragara cyane mu bavuzwe n'ikinyamakuru Rugari, yatangaje ko iki cyemezo nk'umwe mu bagize ubuyobozi bwa ITBE kibashimishije, ndetse no ku giti cye kuko ari mu baharabitswe n'ikinyamakuru Rugari. Gusa asobanuye ko nyuma y'ibihano bari bakwiye no guhabwa indishyi z'akababaro.
N'ikigo dushubijwe agaciro, hari ibintu byinshi yagiye anyibasira imuraza kubibona byose nk'uko babibasobanuriye abayobozi ba RMC, byose bidafite ishingiro. Njyewe nkaba mbyishimiye yuko ndengano kubera yakomeje Asumani akora ibyo akora, twabonaga bimaze kuba kamenyero ari ingeso yaratwibasiye, so tukavuga tuti yakabaye ndetse n'ikinyamakuru cye, kuko bakoze icyaha bafatanyije niwe nk'umuyobozi, ariko nanone n'ikinyamakuru cyakabaye nacyo gihagarikwa. Ikindi twakabaye tubona n'indishyi institution, image ya institution yarayibasiye cyane.
Uyu mwanzuro wasomwe Asumani yo Nambaza atari, ijwi rya Amerika ryamubajije kuri telefone igendanwa uko yawakiriye, maze asubiza ko ataragezwaho uwo mwanzuro ko ntacyo yatangaza. Yavuze ko agomba kubanza kugira umwanya uhagije agakora ubusesenguzi bwimbitse, akazabona kugira icyo atangaza ku mwanzuro wamufatiwe. Abanyamakuru banyuranye bari bahari ubwo iki cyemezo cyasomwaga bagize icyo bavuga ku cyemezo cyafatiwe Asumani yo Nambaza. Bwana Richard Irakoze, umwanditsi mu kinyamakuru Izuba Rirashe, we yavuze ko iki cyemezo asanga kidahagije.
Ahubwo numvaga bagombye kubiremereza bakamuca n'ibihano, kuko byangiza isura y'ikinyamakuru bikanyiza n'isura y'abanyamakuru muri rusange. Nkatwe umuntu aragenda gusaba amakuru akavuga niba abanyamakuru bajya gusaba ibiryo, niba abanyamakuru basebanya, niba abanyamakuru bateshejwe agaciro. Numvaga ahubwo hanakwiye kwiyongeraho amande.
Maître Mucyo Donatien, komiseri mu rwego rukuru rw'abanyamakuru bigenzura, wanasomye uwo mwanzuro, yavuze ko yizeye ko Niyo Nambaza Asumani azashyira mu bikorwa ibyemezo yafatiwe. Gusa ngo bitabaye ibyo, urwego rwafata izindi ngamba zirimo n'ibindi bihano bigenwa n'amategeko n'amahame y'umwuga w'itangazamakuru. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Ejo ku munsi wa kabiri mu ijoro, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ijambo Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka bikoranye. Ijambo yashikirije Abanyamerika muri rusange, Abanyamerika babandanya kuvuga ko ryabashitse ku mutima. Reka twumvirize Leonce Akizimana akurikiranira hafi ivya politike no Murundi mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ya ikintu cyadusutse ku note ko uravye n'abandi banyamerika benshi barashimye gose ijambo yashikirije, uravye ingene yarishikirije, yakoresheje amajambo meza atanye gose ni nayo yamaze amezi nayo ndashikiriza, na cyane cyane igihe ko arashaka kwitoza.
Ikindi kintu yashikirije gihambaye cyane gose ni akamo yateye ku bumwe hagati y'abanyamerika. Reka mumvirize bimwe mu bintu yashikirije.
I am here tonight to deliver a message of unity and strength, and it is a message deeply delivered from my heart.
Ni byo nyine nayo nkomeje kuvuga by'ingene yashoboye kuvuga akoresheje imvugo tutari tumumenyereye kumva. Yari byari abantu benshi barabishimye, na cyane cyane twari tunyotewe umuperezida aja ngaha akatubareya yuko agomba guhuza abanyamerika bose, agomba gufa kuba umuntu aja imbere akaturongora.
Abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika murazi ko yari yafashe ingingo zikomeye cyane rwose zo kwirukana abantu baba muri Amerika batagira impapuro cyane cyane baba muri vya bihugu bita ko ari bihugu byo muri Amerika Latine cyane cyane akaba kandi yari yasavye ko hariho nibihugu bitari bike byoje ku rutonde rw'abantu badashobora kwinjira muri leta z'umwe za Amerika mu jambo yashikirije kuvyerekeye abimukira aho yavuze ko ashora kuhindura eka akemera ko haba ingingo abanyamerika cyane cyane abari mu nzego zose abademokrate n'abarepublika muri kongre bumvikanye ko z'ukuntu aya mateko hinyanyurwa kugira ngo abantu bashobore kuronka n'uburyo bwo kuba abanyamerika abo bari baje muri Amerika batafite impapuro aho mwahakiriye gute mwihweje ibyo yari yatangaje kuri iyo ngingo
iyo ningo anina afise kandi zo gumira imbere yiwe icambere abantu bamutoye bose bamutoye kwera avuga ati bumva yukumengo ntashigikiye yuko rezimigra bashobora kuba abantu rezida bo muri kino gihugu icyo ni cyambere cya kabiri hari Rosena na Ruparema bose amategeko bari barashizeho ku gihe cya Obama hari aba bari barakoze cyane kugira ngo habe itegeko rituma yuko abantu bari ngaha muri kino gihugu bata bidaciye mu mategeko bo nka uburenganzira bushobora kuba abanyamerika nabo ayo mategeko yarahagaze barayanse abasenateri n'abantu bose bajejwe kugira ibintu by'amategeko ubu sinumva ingene bizomworohera ingene ubu baca bavyemerana cyane cyane bamutoye batabishigikiye benshi abantu uba ba Repubulika benshi uvuze yuko umuntu ari ngaha muri kino gihugu bidaciye mu mategeko abumunyamerika canke aba mu kino gihugu biciye mu mategeko bavuga ko ari amnesty aho iyo uwo murongo barawuciye kuva kera sinzi rero ingene Trump bizomworohera yuko yaza bucisha na cyane cyane abamutoye ariko bavuga yuko ahubwo yirukana benshi naca kandi uravye iminsi 30 amaze na kirenga gatoyi nibyo yaramaze iminsi akora arabe ngene yobasubiza iyo bavuye
ku byerekeye imigendanire hagati ya Amerika n'ibindi bihugu by'abanyamahanga yari yaratangaje ko Amerika ariyo izoza imbere ariko akavuga ko hariho n'amashyirahamwe mpuzamakungu sana yakora nabi ariko mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko Amerika izokorana neza n'ishyirahamwe OTAN aho hoho mwavyakiriye gute
ya nivyo byindi nyene tuguma tuvunga abantu benshi ejo baratangaye barajyohewe bumvise amajambo mugabo uravye amazi minsi akora navyo nivyo amazi minsi avuga iri exact maropoze y'ivyo yavuze ejo
reka dusubire tumvishe ya kamo yateye abanyamerika cyane cyane abasaba ko indyane zidahera eka zoshirwa ku ruhande kugira ngo abanyamerika basubire bizere bashobore gushira mu ngiro ibintu byose bipfuza yagize ati
the time for small thinking is over the time for trivial fights is behind us we just need the courage to share the dreams that fill our hearts the bravery to express the hopes that stir our souls
kukamu yateye abanyamerika mu majambo make cyane rwose mwa mukabona gute
ako kamu vrema nta numwe atogashigikira na kamu abantu uravye amatora ingene yagenze byo twaciyemo mu hazi hafi imyaka ibiri twari turindiye ko hari umuntu aza akatuvuga akatubarira gutyo nawe ibibazo bica bikurikira naho tuzo umuntu amuha umwanya atakaraba ati ok bishire mu ngiro turahabe hari ibibazo biri imbere yimirije ku bizotuma ivyo yavuze bimugora gushira ingiro nka Karole Obamacare canke abantu avuga yuko batagira ubuzi ejo yavuze ngo hari abantu miliyoni 94 batagira ubuzi
ariko icyo gitigirisi icyo n'umurengera
icyo sicyo namba miliyoni 94 batagira ubuzi lo maximum ashobora kuba hari nka miliyoni 12
Leonce Hakizimana murakoze cyane gose ku kanya mwahaye kugira ngo tuganire cyane cyane ku ijambo ryashikirijwe na Perezida Donald Trump ejo ku munsi wa kabiri ijambo yashikirije inama nshingamateka n'inama nkinguza amateka zikoranye n'abanyamerika bose murakoze
murakoze namwe
Ratisi wa Amerika Washington DC inshuti z'ijwi ry'Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha ibiganiro byo mu mwanya rero niho bigarukiye kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Aloise Bigirimana washize hamwe ibiganiro nawe ni Innocent Kimenyi tuyifurije umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.